2 n'isubite America. Iriganiro vya Radio Isuti America tubabashikiriza imisi yose mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri Radio Isuti ya Bose FM 88.8 bice bitatu no kuri Radio America kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 ushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Mu mwanya turabashikiriza ikiganiro muri sanga yamara imbere yaho reka tubashikirize makuru avugwa mu karere. Ku telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru. Pierre Claver wiriwe?
Mwiriwe neza.
Mugihe havugwa ko no kuri wa mbere byanse ko haba inama y'abanyepolitike bose bari mu biganiro yarusha muri Tanzania nkuko byari bitekanijwe, mubona ibintu byifashe gute muri iki gihe?
Ni igikorwa cyari kirindiranywe igishika n'abatari bake kuri uyu wa mbere mu biganiro yarusha ko haba uguharira cyangwa uguhangana hagati y'abanyepolitiki batandukanye yarusha, ariko ntibyahavuye biba. Ibyo nabyo rero bikaba ngo byatumwe nuko ibiro by'umuhuza bitaraheza guhindura hamwe no kwegeranya ibintu byose byaha ibyo biro byahawe n'imigwi itanu y'abanyepolitike. Nico catumye rero yicaye kugwa uno munsi kitaba, ariko rero umuhuza Benjamin Mkapa yari yashatse no gukora imibonano n'abo banyepolitike mwibanga, ariko nivyo ntivyamworoheye. Yari yateguye kubonana n'abantu batanu baserukira leta hamwe no mugambo uri ku butegetsi, batanu baserukira n'abatavuga rumwe na leta hamwe n'abahoza ari abakuru b'ibihugu ko ari babiri, Domitien Ndayizeye na Sylvestre Ntibantunganya. Nivyo ntivyahavuye biba kuri uyu wa mbere.
None muri ico gihe hariko habiki ku ivyo vyose bitashoboye kuba?
Muri kino gihe umuhuza ariko aragerageza kubona n'impande zitandukanye, ariko ntibirakunda. Bamwe baracari mu migwi itandukanye, bamwe mu migwi yabo, bandi mu migwi yabo, ariko rico bikoze uruhande rwa leta hamwe n'imigambwe bari kumwe bashize habona urwandiko rurimwo nk'ibyo bemera ko byoja mu masezerano hamwe yoramukabonetse.
Hari amakuru abashikira ari yacari mu mpisho canke hari byo mwamuzi mwe muri byo muvyo bashikiriza?
Hari bimwe twamaze kumenya. Baravuga bati nyabuna hakuye kwigwa uburyo bwo kotegura amatora y'umwaka w'2020. Bakavuga bati hakuye gushigwa imbere urupapuro rw'inzira abanyepolitike bumvikanye hari mu Kayanza mu mwaka wa 2013. Bakavuga bati leta kandi iriyemeza gusubira kubahiriza amasezerano yarusha ku byerekeye ibigwanisho biri mu banyagihugu. Leta ivuga iti turiyemeje gusubira gukora igikorwa cyo gukora ibigwanisho mu banyagihugu ku byerekeye ubutunzi. Leta isaba umuhuza ko inyuma y'ayo masezerano umuhuza yoca afasha kugira ngo ibihugu mvamakungu bisubire gufasha u Burundi. Leta kandi iravuga ko yiteguriye gufasha abanyepolitike bahunze igihugu kugira ngo batahuke mu mutekano, ko kandi yiteguriye no kubafasha gutahukana amatungo yabo ngo iyo abo bayafise hanze. Leta kandi ivuga ko atana abanyepolitike bazokurikiranwa n'ubutungane kiretse abari basanzwe ngo bakurikiranwa n'ubutungane ko bashatse gutembagaza ubutegetsi. Leta kandi yemeza kubananya ifata inkingo ngo dutere intege abanyepolitike guhunguka nko gusubira mu buzi bwabo cyangwa gusubira mu matungo yabo hamereyo n'ibindi bitari bike nko gufasha imigambwe yasambutse gusubira kwiyunga. Leta kandi yanifuza ko inyuma y'amasezerano hamwe yoboneka ku munsi wa gatanu bino biganiro bica biba ibya nyuma.
Mukuri indira rero umuntu nuko raba ko ibintu bizogenda. Hari ico cizere kumuhuza ko ku munsi wa gatanu bizoba byashobotse ko izo mpande zose zihura amaso mu yandi.
Icizere umuhuza aragifite cyane yanagitanganya mbere ibiganiro bigitangura. Ubunyene ubuturuka turavugana amakuru duheje kuronka nuko iyo nama yabotse guhangana amaso mu yandi bitekanijwe ejo ku munsi wa kabiri saa zitatu kugira ngo n'abatavuga rumwe na leta nabo ngo bazane nk'ibyo babona byoja mu masezerano, gutyo bashobore kubiharira ko hanyuma ku munsi wa gatanu hazogere hamaze kuboneka icyo bokwita amasezerano.
Urakoze udukurikiranira hafi iyo nkuru yari umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru. Mukanye rero uko twari twabibabwiye tugiye kubashikiza ca kiganiro muri sanga.
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Rero no kuri uyu wa mbere nkuko twamwavyumvise byanse ko abinama y'abanyepolitike bose bari mu biganiro yarusha muri Tanzania umuhuza yari yifuje kandi ko agirana umubonano n'intumwa nk'izizerukira leta n'abatavuga rumwe nayo yamara nivyo ntivyabaye muri ico gihe uruhande rwa leta ruvuga ko gwerekanye bimwe mu byo gwemera ko byoja mu masezerano vyari bitegekanijwe ku banyepolitike b'Abarundi bahurira mu nama ya bose ku munsi wa gatanu kugira bashikize ivyegeranyo vy'ivyo bashitse ko mu bigwi itandukanye mara nkuko mwavyumvise ntibidashoboye kuba mu gihe ukutumvikana hagati y'imigwi iri kumwe na leta n'imigwi itavuga rumwe na leta kubandanya kwibonekeza aho bari kizere kw'ibi biganiro nyakuri bizovamwe amasezerano azo kuri Burundi mu ruhagara rwa politike burimo kuva mu mwaka wa 2015. Nivyo tuvuga ko mu kiganiro muri sanga cuno musi twatumiye Athanase Karayenga umenyesha makuru yigenga kongera kaba n'umuhinga mpanuzwa jambo yigenga mu bijanye n'itangaza makuru mpuza makungu na Innocent Bano yanonoso ivyereke politike ku gwego rwa doktora batumire ndabaramukije
cyane.
Ntangure kuri we Athanase Karayenga, wumvise aho ibiganiro bigeze yarusha muri Tanzania ko nuno musi kwa mbere byanse ko haba inama y'abanyepolitike bose bari mu biganiro yarusha muri Tanzania. Muvyibaza ko iki mubona ivyo biganiro biko bitera bije?
Mumenyesha makuru abaserukira mu karere k'u Burundi n'u Rwanda muri Kongo harya muri yakaje cyari uko bavuga hari inkuru atamenye kuko jewe naronse icegeranyo cyabavuga abatavuga rumwe na leta icegeranyo ciza cyane cy'impapuro 20 naronse n'icegeranyo cyashikijwe n'abavuga na leta n'imigabo ishigikiye bivuga yuko iyo migwi ishambiranye ari ibiri bose bamaze gushikiriza icyiyumviro ngendegwa ko boshira imbere si leta yonyine yashize imbere umugambi wayo n'abatavuga rumwe na leta bashize imbere umugambi wayo. Impapuro 20 zanditse neza zinonosoye zisa bigakwaho hanyuma mugabo iyo ni inkuru ukumbure umenyesha makuru wanyu atakurikiranye. Hanyuma ikindi nacyo nivuga ni uko sibyo ntangaza ko batavuga inani tashobotse yuko bashira hamwe bakumvikana bakicara hamwe n'ibintu byumvikana rwose kandi sinzi ko bizofite babishika kuko urazi rero nasomye icegeranyo cya leta n'icegeranyo cy'imigambo itavuga rumwe na leta ntaho bihuriye umenga umwe uburi usomye ibyerekeye ivuye muri leta umenga bari mu Bushinwa abatavuga rumwe na leta abakamanga bari i Washington.
Twumvise umumenyesha makuru wacu ariya arusha mu cegeranyo ashobora kuvuga c'ivyumviro bishikirizwa na leta ibitari bike ku cegeranyo mwashoboye kuronka cabo batavuga rumwe na leta n'ibihe basaba
ibintu bisanzwe bama bavuga kuva kera bagira ati twubahiriza amategeko ya Arusha twubahirize ibigize bashingiro twubahirize kudahana ibyaha byabaye mu Burundi byatumwe n'indureka bihave gusaba yuko amatora yosubirwamo hari kindi kuri ico kinyene basaba yuko ngo amatora bayemeye se yo yatunganya abandi iyo bwo basaba yuko nasenze iyo ariyo yo yatunganya kandi basabye yuko abantu bavuga ko botaha bahunze abanyepolitike bakurikiranwa na leta y'u Burundi basabye yuko hoba ingabo z'amakungu z'impuzamakungu zoza kubakingira kuko batashe gutyo babitaye mu mucanwa udahera bizimbe byinshi byiza kandi bikororotse mugabo nkuko nariko ndabivuga ntibitangaje yuko batokwicara hamwe ntibavuga ururimi rumwe ntibavuga Uburundi bumwe bamwe abo muri leta bavuga bati n'amahoro y'umusesakara amajyambere aracugaye Uburundi abari na bati inzara irisha abantu bahunze sibavuga rumwe
reka tuze kuri Innocent Bano nawe urakurikirana ibyo biganiro biriko bibera i Arusha naho bigeze ubibona gute
cyo mabanza nkashima nuko ibyo biganiro abarundi babyitabye kandi impande zose aribyo twita dialogue inclusive abantu bose begerwa n'ikibazo cy'Uburundi bose bari hamwe kubitegereza kwigwa nabyo ari abantu babiri basamiranye umwe wese azana ibyunda akazana ibyiwe mugabo kenshi na kenshi iyo ageze ko ibyo byundi babishyira hamwe niho umuntu amenya igishoboka gukorwa cyangwa idashobora gukorwa ibyaba batanze n'aba batanze neka turindiye turabe iyo intumbero bizojyamo
witegereje ibyo byimvyo bishikirizwa n'izo mpande zitandukanye zibiri ubona hari icyizere ko bashobora kugira aho bahurira
cyo niba icyizere cya mbere nuko umuntu yegwa n'ikibazo cy'u Burundi kandi bene igihugu bamuhaye ububasha kugira ashobore gutunganya igihugu nibaza ko ari leta iyo leta rero itariko iradadaza iyo leta irekuye imiryango ikayirekurira bene Burundi kugira Abarundi ikabaha n'amagaranti nk'uko twabyumvise byemeza yuko batatu bazokurikiranwa ko atangorane bazogira n'umutekano bazobacungira nk'uko icungereye umutekano w'abandi Barundi bose ko mu Burundi nta Murundi aruta uwundi Abarundi bose barangana imbere y'amategeko igihe rero leta yobyemera imbere y'amakungu simbona ibindi bintu abantu boza baje gusaba kuko ibirenganye nibaza ko haba hariho n'ibindi baba bafashe kugira ibyo bintu bizorengana hanyuma ikindi nacyo numva gihambaye nuko leta ivuga yuko amasezerano ya Arusha ya mbere ariyo tuza kubahiriza ibyo rero byose bihungabanya amasezerano ya Arusha ya mbere nibaza yuko ibyo bintu bitoja no mu byo guharira abateza guhariramo
muvuze amasezerano ya mbere ya Arusha mwosigura neza kubatazi birimo muri make
amasezerano yo guhagarika intambara yabaye mu 2022 muri Arusha ibyo basezeranye ko ariyo yari agenda Burundi gusa no munsi bagendera ko nibaza yuko ayo masezerano adateza guhonyangwa nk'uko leta ivuze ateza kubahiriza nicyo gihe nashatse kuvuga afana akiretse ibi bariko barayagira ko uno munsi mugabo ibyo bari barakoze ubwa mbere byatumye n'ibyirizwa singiro rihari ubu barishyiraho
naho uravye kubisabwa n'abatavuga rumwe na leta ubibona gute
ndabe ibyo basaba nibaza ko abatavuga rumwe na leta urazi bakarabaho ingora zagiye zibera aho batumvikanye ko mu bya politike nibyo bibandanya bigaruka kandi ibyo ntibitangaje kuko iyo uri hanze y'igihugu muri bamwe iyo uri hanze y'igihugu ukabona ukagira ubwoba ukavuga ati ndashobora gusubira ko narahunze kandi nahunze iyi kandi yamiritse iyi wamushaka ko bya bindi washaka ko bakubwirira ibyo bigaruka mugabo ibihe birasa n'ibingana ujya mwaka basaba bijya bintu umwaka turimo umwaka tukujya mwaka batari bya bintu n'ujya mwaka habaye ingorane ubu Burundi bwarateye indi ntambwe nyuma y'imyaka ibiri Burundi bwarateye indi ntambwe ishobora guhumuriza abo bantu baba bafite ubwoba ari nacyo gituma ibasaba kubota kugira bitegurire amatora y'umbibiri nkacamo nari uko ibyo kugwa byose nuko abanye politiki boza hamwe kandi abandi kugira amatora y'umubiri na 20 agende neza hanyuma barundi batayumbemo mugabo rero ingora nto zitazibera kenshi na kenshi hari ibintu twibagira twebwe abanyafrika nuko iyo abaye ingora nari byo twita conflit kenshi na kenshi urashobora gusanga hari ibyo bavuga mu gifaransa conflit par population ni ukuvuga abandi bantu baba bari inyuma y'abandi udashobora kumenya baba bafite izindi ntumbero zabo ari byo gituma kenshi na kenshi uraje n'igihe ibiganiro babisaba usanga bisabwa n'amakungu usanga bisabwa n'abantu atari abarundi ari nacyo gituma kenshi na kenshi abarundi bashobora kuba bafite gusha ishaka ryo kujya hamwe mugabo usanga hariho iyindi mitego y'abandi bantu bari inyuma yabo.
Reka tubandanye iki kiganiro tugaruke ku mutumire Athanase Karayenga. Mu nkuru twashikijwe n'umenyeshamakuru wacu yavuze ko umuhuza muri ibyo biganiro Benjamin Mkapa afise icyizere ko ejo izo mpande zibiri zizoshobora guhura zigahangana amaso mu yandi, hama akaba afise n'icyizere ko amasezerano ashobora gushikwa ko ku munsi wa gatanu. Niyo ivyo bitaba ibintu bizoba ibiganiro uzobona bihagaze gute?
Kugeranya bose bakicara hamwe bagashyira ku masezerano bakumvikana yemwe ni ukuvuga kizoba ari igitangaro gihambaye rwose kuko ukurikiranye neza intumbero y'ibyashikijwe na leta mu by'ukuri birafobetse ibindi nabyo birabesha ibindi nabyo bivuga ibintu binyuranye. Ndaguha akarorero, leta ivuga iti abahunze cyane cyane abakuru b'imiryango bahunze nibatahe mugabo ikavuga muri urwo rupapuro nyine yuko izoguma ikurikirana abo yagiza ngo bagombye guhiri ku butegetsi bwabo. Abo rero ni 30 sizi ko mubizi n'abantu b'abashingantahe 30 bahunze batazogira ikigongo na gatonya na leta uko bivugwa muri urwo rupapuro rwa leta guno munsi. None uwo muntu azokwemera gutaha azi yuko mwene wabo asubiye azingamiye hanze ninde mu batavuga rumwe na leta. Ikindi za kabiri cerekana yuko leta itavukuri leta ivuga iti ndemeje amasezerano y'Arusha ya mbere y'imyaka 20 kuko umushingantahe yavuze neza mugabo yemera na gatoya yuko ngo bayitesha guhindura ibyizwa shingiro muri urwo rupapuro yivutse abo bose bashaka yuko tudahindura ibyizwa shingiro ngo ntibabyumvise ngo guhindura ibyizwa shingiro n'uburenganzira bwa leta yose iyo ari yo yose. Bivuga iki? Bivuga yuko leta y'u Burundi naho yashyikirije urwo rupapuro ivuga yuko ngo yemeye amasezerano yo muri Arusha mu mwaka 2000 itakuye mu nzira na gatonya umugambi wo guhindura ibyizwa shingiro. Ikindi cya gatatu kikwereka yuko leta ivuga igishushanyo cyangwa ibesha cyangwa yibesha muri urwo rupapuro bashikirije impapuro cumi muri urwo cegeranyo bafise impapuro cumi bavuga yuko ngo abahunze nibatahe kuko barabubahirije amatungo yabo. Ibyo bikandikwa haciye iminsi ibiri ihoteli ya Minani bayisambuye wumva wobyemera gutya? Abantu batwawe imiduga yabo yatwawe bahunze mugabo leta igashitira imiduga yabo bahanganike. Icyo ni ukwisiga inkore mu maso kuko nk'umuntu nka Minani yumvise yuko ngo ibintu byose bizokubahirizwa kandi amafoto yerekana ingene bayisenye hirya y'ejo yokwemera gute yuko ibyo ari byo
reka tubandanye nshaka
n'umuntu yashyira imbere mu byo leta ivuga. Leta yamivuga leta y'u Burundi ivuga iti abagombye guhirika ubutegetsi mugabo hari ikintu atanari mucisha mu kanwa abishwe abatotejwe abasambanijwe abashahuwe ibyo byose ntara ibyo byaha byose by'agahomera bunwa nta nari mubivuga
reka tubandanye mvuga
iki ababikoze tuzobashe mu tunga oya
reka tubagabo
ngo nuko byabaye nakiri none umva wovye nagutse ko babantu bose bahunga babantu bose bahose babantu bose bicwa babantu bose
ubishira beka tubandanye ikiganiro kubgawe Innocent Bano ivyo muhuza ariko aravuga kwejo ashobora kuba ivyo biganira amasomo yandi hagati yo migwi ihanganye mu biganiro yarusha hamwe n'amasezerano ngo bashobora kuba ku munsi wa gatanu murafise icizere ko ivyo bishoboka hamwe bitoshoboka ibiganiro zaba bifashe iyi ntumbero
muramba bari imbere yo kwishura ku cyo kibazo banze nibaza ko ndi kumwe n'umuntu mwabuze kamenyeshamakuru mugabo rero nibaza ko akaba yari yatumwe n'abatavugamwe na leta kugira ashobore kugira icyo nabwita gitumadovare nibaza ko atari byiza umunyamakuru ateza kuvuga atahengamiye nibaza yuko ibyo byose yagiriza leta ngo iriko irabesa aho yari kuhabanza gutenyenya yobanza gutenyenya gatoya imbere y'ukavuga ibyo kuko nibaza ko atari tuba bashobora kuvuga ngo yari afite ukuri cyangwa ntakora afite reka turabe ibintu bije n'abanyepolitike bafite intari zabo bariko barondera umuti kugira icyo kibazo gishobora gutorerwa inyishu ari nacyo bituma tuvuga ngo uyu afite ukuri cyangwa ntafite ukuri ibizova mu biyago bazaba bagiranye niho bizokwemeza ufite ukuri n'udafite ukuri hanyuma ngarutse kuri icyo kibazo mwari mumbajije nibaza yuko mu biganiro byose abantu bariko barayaga tubanze tumenye yuko iyi tariki dushyitseko mu biganiro habaye n'ibindi biganiro byari byatanguriye ibiganiro abarundi barayaze baricara hamwe baravugana ibara gishinga haba mu gihugu hagati imiliyoni n'amamiliyoni n'amamiliyoni y'abarundi bari hamwe ubwoko bwose imigambi yose amadini yose baricara hamwe barayaga ku mitumba yose kandi ku rwego rw'igihugu rwose baricara hamwe ari nacyo gituma hari ababifuje ko hari abantu nabo bokumvirizwa bo hanze baba bari hanze ari nacyo gituma muiyo ntumbero kugira bashobore no kubandanya bayagira hanze igihe abarundi bariko barayaga nibaza ko ikibazo nyamukuru ari uko abarundi bayaga ibyabo bibaraba n'ibyo bibaraba rero nibaza ko hajemo ikindi kintu atari ku neza y'igihugu atari ku neza y'abarundi novuga ko ari responsabilite ya leta yo kugira ibyo bintu ntibishike ibizoba muri ibyo biganiro bizoba bije ku nyungu ya bene gihugu apana ku nyungu y'umuntu cyangwa uriya hanyuma ibisigaye nabyo byo guteranya ngaba bafite ukuri cyangwa nta kuri bafite tubanze tubigenze buhoro
murakoze reka tuje ku mirongo ya telefone dufise Bizimana Bizimana uratwumva
ndabumva
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
ndabumva
watubwira irindi zina naho uhamagaye tumbere
ni Andres Ribeiro Bizimana
uhamagaye uri he
bimikambi mutembere muri Tanzania
ufise akabazo cyangwa intererano
naka ni intererano
yego mwishikirize
ndashima ukuntu ganiro bantu bedoni bakicarana bakaganira ariko nkanegura bwa mbere abatashoboye kwitaba kugira ngo nabo bagende batange intererano ariko nkanegura n'ukuntu leta irifata bwa mbere igomba kudadaza kandi bamwe dukeneye amahoro dukeneye gusubira mu gihugu cyacu gitunganye neza dukeneye kandi yuko bicirana bagategura amatora ameze neza hagatsinda ushoboye uwagize urushito nawe akemera hakaba amatora azira ubusuma kugira ngo dase dushobore abarundi dushobore kwidegenza tuvemo ubuja twaba turabunga misi yose njyane intambara ibiki ibyo twabirambiwe bose ni bemewe bajye ku ntebe y'ibiganiro baganire kugira natwe tube amahoro sibyo twaba turahunga igihe cyose
murakoze dufise kandi Innocent kuri telefone Innocent uratwumva Innocent twamutaye ku murongo wa telefone reka tubandanye iki kiganiro cyacu ariko turiko tuvuga ku biganiro biriko bihuza abarundi biriko bibera yarusha muri Tanzania ngaruke ku mutumire Atanaze Karayenga witegereje neza ku bwawe ubona ikibazo nyamukuru kiri mu Burundi niki
umbabare nishwe gatanye umushinga ntaya yashikije cyinjye cyangwa yuko ndumumenyesha makuru aho ahenga ega kumenyesha makuru so kutavuga ibiriho inzu ya hotel ya Minani yarasenywe byarabaye cyangwa byabaye ico nico mu nzu twibaza urumumenyesha makuru cyangwa urumunyagiruka asanzwe ushobora kumenyesha avuga ukuri cyangwa avuga ukuri I hotel bayisenye hirya y'ejo bagaca bavuga ngo tuzokubahiriza nacyo bivura ko n'ukuri na gatoya ngarutse ku kibazo kiwawe ikigoranye mu Burundi rewe uko ndakibona washaka kukuremo uko ndakibona nk'umumenyesha makuru uvuga uti ndi Murundi gusa ikigoranye Burundi ni ikintu kimwe gisanzwe nogeranya Burundi n'umupira urukino rw'umupira warabonye urukino rw'umupira arbitre abari kwarakina na wene kandi hageze yuko igitego gitsindwa nabi gitsindwa neza we bavuga yuko cyatsinzwe bigaca byemegwa gutyo n'umupira kandi leta yinjiza abantu bayishigikiye gusa akaba ariyo baraba uwo mupira mugabo abashigikiye ekipe yindi ntibemerewe ahubwo baricwa barahagaza ikintu cya gatatu umuntu yovuga uravye aho tugeze I Burundi umushinga ntavuze ati tuvuge ukuri none abantu bangajwe ntibariho abantu bishwe ntibariho mu mpande zose sivuze ngo bishwe ngo hishwe abanaka gusa hari ikindi bama bagaruka ko I Burundi twama tuvuga ngo tuvuge ukuri leta ishiri imbere ngo abagombye guhirika leta ntibyari byiza na gatonya guhirika leta mugabo wahiritse leta wa mbere nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'ubu niho yahiritse leta ikindi nacyo mbega abantu bishwe kuva mu myaka 2005 nk'aba basore bicwa baba FNL b'abahutu bicwa I Muyinga bahowe kudeta ba bantu bicwa mu Gatumba bahowe kudeta mbega iyo kudeta iguhe uburenganzira bwo kwica uwo ari we wese ayishigikiye naho bayishigikije nta kudeta ashigikiye ariko ubushigikiye kudeta ni nyagupfa ibyo byose nibyo byerekana yuko tukuye mu byo guharira tukuhazuka mu by'ukuri ukuri ni kumwe hariho abantu bishe batoteje batagomba kubona akabi bakoze batagomba guseruka imbere y'amakungu imbere y'intahe nicyo cyonyine niyaye ni wa musifuzi ari we wenyine amenya yuko igitego cyinjiye kandi atawundi ashaka yuko
reka tubaze ino sambano nawe ukibazo nyamukuru mu Burundi muri iki gihe ukibona gute
kibazo nyamukuru mu Burundi nuko tugira abantu bavuga amajambo nkayo bakagira amajambo yo guhumuriza Abarundi apana amajambo yo kugaruka muri kaita twarabyumvise cyane aya majambo kuva mu 2015 cumi n'umunsi ayo masorogani baza ko atagifite ibanza mu Burundi ahubwo igisigaye nuko Abarundi bakwicaramo bakayaga bakaraba ingorane bagize kuva kera hose kugira ngo izo zosubire kugira umuntu avuga ngo uyu ugashyira imbere ngo minani ibintu yiwe hagana neza arashobora kuza bucumi hakaza nyandwi akaza nde afite ikibazo niba ashobora kugira ibibazo by'igihugu mu gihe igipolisi cyavuze yuko yacyateguye neza ingene ibyo bintu by'iyo nzu ya minani yabaye nitwo bigaruka ko kuko hariho n'ubundi munyagihugu ashobora muri icyenda juru ashobora kuba yaragize ingorane nk'izo bice dufata ingorane z'umunyagihugu we kumumwe wese tukazibagira tukajya dusubira ikibazo kimwe ku muntu umuntu wajya dusubira tugira ikimana nibaza ko abantu icyo nzi bya dusanga kigira I Burundi hari abantu bacatse kwa mwagiro yigira imana bakibagira ko bene gihugu Abarundi bose bangana ari nacyo gituma inyishu iteza gutorerwa u Burundi ari inyishu iteza kubahiriza Abarundi bose uko bangana tutarinze kuvuga ngo ni minani ni bucumi ni nde ibyo nibaza ko uwo munyeshamakuru yobanza kubimenya ubu aho ibintu bigeze ni uko ibiganiro ikiyago bariko baragira ubu cyoba ikiyago kugira generaso ya ugwaruka rubiko rakuru ubu n'uruzovuka rudoshobora kuba mu Burundi butakija muri byo bya kudeta tugiye kurero kurekura twatavuga ati umuntu agize kudeta tumubabarire amadukira arusha abantu batije byumviro byo gukwita amakudeta bisho bitutungana n'uko uko kugira n'ibikire mu turita mu gifaransa rabitidiza n'ibisuye kongera tusa tumubije byo gukwita amakudeta ari abantu bagira birabajohera kuzinduka mu gitondo bagatora amasari bakagenda bari kosa gutemba gaza gutegeka nacyo bituma ibyo bintu bitoja no mu biganiro abantu bashaka kugira kugira badekuraje kugira bahase umuntu wese basa icyumviro cyo gutemba gaza gutegeka akoresheje ingufu ahubwo twakwinjira muri demokrasi nyakuri amatora akaba abarundi bagatora uwo bishakiye kugira ashobore kubarongora ni nacyo bituma inyishu ya mbere nuko Arusha ibyo bumvikanye Arusha ubwa mbere byobandanya byubahirizwa nk'uko biri ko birubahirizwa uno munsi hanyuma abarundi bakajya muri demokrasi nyakuri hamwe utsinze arongorera abarundi bose utsinze n'akemera katsinzwe ntacaza kurondera ingene atembagaza ubutegetsi akoresheje ingufu cyangwa ibindi bintu icyo nicyo kintu cya mbere gishobora gukiza abarundi
munyarutse arikindi cyumvira mwagomba muvuge
narisa kuvuga ikintu nashaka kuvuga kubyere ingaruka kugira ibiganiro biri Arusha nibaza yuko abantu bagiye Arusha murabye abanyepolitiki bari Arusha hariho bagwasa hari abahora bakuru b'ihugu hari abarongoye Prodebu hari abitwa bareho bega ninde muntu Arusha ugwanya ubutegetsi bwa leta yo Burundi angana rewo cyangwa rutagwasa ko bose bari Arusha kandi baje bari Burundi kandi bakaba bari Burundi hari umuntu n'umwe gusa uno munsi murumva agira ingorane mba bagwanya leta bari mu Burundi ni nacyo gituma biteza kuzaturaraba ibintu uko bimeze hagati mu gihugu n'ibyo turaba uko abantu badabarabivuga batagutera ubwoba kugira n'abarundi bari hanze impunzi zahunze n'icyo guhunguka nibaza yuko umunye politiki agwanya leta wa mbere ari mu gihugu kandi ntabwo bafite
Teka tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Kagoma Clave Kagoma uratwumva
Yego ndabumva
Uhamagaye urihe
Ndi Makamba Nyanzarake mu Burundi
Ufise ikibazo canke intererano
Yewe no vuga ni intererano kuri ibi hanene ingoma ngaruke kuri ibi byabaye ku nzu ya Dr. Janina
Yego
icyo cyane kwa kuvuga kenshi no kubera iki iyo habaye ikintu ku muntu w'umutegetsi gica kivugwa cyane kurusha umuntu muto none abantu batoya bo burya nta bintu bibi bashikira yuko tugira twumva bivugwa byo ni uko bo batari abantu cyane bo byo bayiva kuki hanini icyo nagomba kuvuga ni uko iyi kibaye bogerageza kibaransa ari umuntu muto ari umuntu munini byose bigafatwa kumwe mugabe ikintu kibaye kimbure ku muntu munini aha ku marezo sosiyo zose usanga ariko handikwa ibyo byabaye ni twanze kwicabaye atari cyiza ariko tugomba ko n'umuntu mutoya yagize ikibazo ko byoza biravugwa ko cyane navyo kimbure nimba babikoze nabo bakarondegwa simbe bakabihanirwa
murakoze
ariko nge nagaruka kandi kuri ibi biriko birabera hari Tanzania
nyarutse nyarutse
nagomba yuko kimbura abantu bagiye nabo bagerageze kuraba bahagarara inyungu z'abanyagihugu kuko bakareka guhagarara inyungu z'abanyagihugu nahene barova yuko bagiye nta kintu kimwe dushora ishobora kugenda neza se twakwifuza ko boje hamwe bakumvikana yaba leta badashyikiye leta hamwe n'abandi bagize amubwiye kugendayo bumvikane bafatiye ku nyungu z'umunyagihugu n'igihugu mugabo agafatiye ku nyungu z'iwabo ubwabo twe turizera ko ata kindi kintu ishaka tuzokigira tubona gihinduka
murakoze dufise kandi Liliano Nzosabimana watubwira aho uhamagaye uri n'akabazo cya intererano
gende muri Bujumbura
ufise ikibazo cyangwa intererano
Jeni ntererano ngira nshikirize kuri ibyo bya Dr. Janina inzu yiwe alo
ndabumva
siwe twarumvise igipolisi cyaravuze yuko iyo nzu yahora ifise abanyezamu hama uwo mu nyuma ngo nta banyezamu bari basanzwe bahari hama mu nyuma rero tuvuga ngo yarabomowe satwumva amakuru amavuga ngo yoba yabomowe ngo n'abantu mbwa igipolisi ibyo cyatubwiye kuko twe twemera amatohoza abatohojwe neza ama twebwe rero uno munsi ntidusaba yuko ibintu bibaye baca babishyira muri politiki cyami nani turamuzi yaratwaye namashyiga mateka ikayara ku zikorwa bimwe mu gihugu cyami nani turamuzi uno munsi avugira muri Senared kare n'umwana wa president wa Ranake Radake na murazi wari wayizanye kwa nyakubahwa umushinga icegera cyambere cy'umukuru n'amashyiga mateka agatogwa donc abo ba politike wose turavye ibintu bagenda baratambatamba hanahana urabona ko menga nta mushima mu wafise nta position bafise rero ya dimani ebi duzira mu mukasi yo yonyine yo abumutse ari nyinshi za bumutse nico bituma rero turiko turavuga ati mu Burundi ibintu byononekaye niba baravuga iby'umuntu umwe
murakoze
wese ndaheza
munyarutse kuko dufise n'abandi barindiye
ego aba ikindi ngira nongere ko kuri byo biriko biravugwa abari mu biganiro ya Rusha kubanya byo guturinda hani twebe tuzi amagogo tubona ku mitumba aho tubaye rero usanze n'abanyapolitiki ngo baragiye kuserikira abanyagihugu ego nivyo mugabo hari bamwe bamwe nk'ubu tubaza twebe abanyagihugu ati mbega mubona naka yo bagiye kubaserikira twebe abanyagihugu twavuga ati oya hariho nk'umuntu usana giye jise gusa kuba agiye kubivita iyo akirabira iyo Arusha nge nisa ama arkitetre niba baba ama atana ayo ama jesho saba chajuma
uhera heze
chajuma ego ni uhera heza abarundi ni byiza kuganira si bibi bose ni bege imana ni basenye imana imana yonyine niyo ishobora gukiza kino gihugu na mwenye politika shora mchiza kinda jihugu. Niwaje mwishengero basenge. Basenge kibina shobu kambere. Mwishishe mija mboji ima.
Murakoze.
Kwa tarizu kugira imitima ya bihinduke. Murakoze.
Murakoze ngila babu mvise. Tugaruke kubatumire bacu. Muliki gigani ruchachu. Muliki sanga. Tuliko tuvuga kuhigani uriko ibera ya Rusha. Mutumire Atanazi Karayenga umvirije. Nga bamaze guhamagara baravuga ko harukuntu basa nabinuba abanyepolitike ko bashobora kuba bagenda hariya bagaserukira inyungu zaba guserukira inyungu z'abanyagihugu abanyagihugu bari kwavuga ko ari bo babona ibibazo neza kuko babicamwo imisi yose muvye baza kwiga
sivyo sivyo nagataje kuko uratye ari impande zose ari abashikirije cegeranyo cyabo bwo muri leta nabashikirije ishegeranyo cyabo basabwa bimwe na leta harimo ibyiyumviro zega bamwe zamwe n'abandi kandi ibyiyumviro ucishamo ijisho ngo ni uko bivuye ahanaka cyangwa ahanaka rero mbona ko bose nyine bagerageje gushikiriza ibyiyumviro bibaza ko byokize Burundi mugabo ufite amashinga nk'aya yavuze yuko kumbe nabavugira abatavuga ariko na leta ubitse uravyo urupapuro izo mpapuro itegeranye bambe cyabo batavuga ariko na leta impapuro 20 zanditse neza cyane ucubona uravye ibya leta n'ibiva mu migambo itavuga ariko na leta ntacyo bihuriye ko nagatabisanga byashikijwe nabo barwasa nabo bangaye impenda nabo bareonse ngabo biziza cyane kandi rero birumvikana mugabo ntiwocuvuga ngo naho birongorotse naho bisa neza naho biteye igomwe ngo bizoca byemegwa kubera iki ndaguhe nk'akarorero ndavuga bati tuje mu matora umwaka 2020 mbega Nkurunziza zo kwitoza cyane zo kwitoza nk'icyo kibazo cyonye ukibaje gutyo nyene abatwara bose baca bahesha kuko barazi cyo ukuri barazi ko Nkurunziza bavuze yuko ngo azo kwitoza gushika yeza garutse ivyo byo kuvuga ngo twubahiriza amategeko n'ingingo zo muri Arusha ya mbere nziza nziza cyane kandi biri muri rupapuro rwa leta mugabo ni ukubesha kuko iyo intwara y'ubu uyonyine yarenze ntiyakurikije amategeko ya Arusha hanyuma ngo rero duce sasa ko akarago tuje mu myaka mu matora azoza kandi tuzi ko azokwitoza kandi tuzi yuko atanarimwe azosubiza inyuma bijya gusubizamo ibyizwa shingiro batubeshe batukwere nk'imbuzi bajyanye gushora mu isoko bavuge ngo emera emera hanyuma ibyo bya minari nabyo ega minari byavuze ko ari umukuru wa sinare kandi yatwaye igihugu kandi ari mu bantu baneka bari hejuru ariko ibipfa byo biravugwa n'ibindi byinshi byaravuzwe none nk'ejo bundi amafoto yabijya bibondo bibiri baciye ibikonjo urazi isanamu bitanga uri hanze bakubwira ati abo ni abana b'abarundi baciwe ibikonjo kuko bibye ikigori umuntu avuga ngo ntituvugire minani gusa ego n'ibindi biravugwa cyane rwose biravugwa ariko nta na kimwe giteye igikomo na gatoya byose biteye isoni ahubwo
munsi
y'amake rero icyo nagomba gushaka ko ni uko emera ukuri wemanga kabi cyangwa wemanga icyiza mvuga ucemange nkuru nziza agomba kwitoza mu myaka ibiri abivuge tubimenye nkuru nziza ashatse guhesha abivuge tubimenye nkuru nziza ashatse kwima imanza ziba abivuge tubimenye adashatse kwimanza ziba zisaba abivuge tubimenye nitugume muri soko niruzi hanyuma niho twotera imbere
reka tubandanye tuze ku mutumire wundi ino sambano abanyagihugu bavuga ko bashobora kuba binubira izo mpande zibiri ziri Arusha ko zitabwizanya ukuri kandi ko zishobora kuba kumbura zigiye hariya guserukira inyungu zazo zitaserukira inyungu z'abanyagihugu bavuga kwi
yemeza yuko nkuko ibiganiro byatanguriye mu gihugu abarundi bakayaga barajije bacunditse hanyuma nabo bari Arusha kuba bandanya bayaga nkuko amakunga bishaka ko bogirije ibiganiro hanze bije gufasha ibyabereye mu Burundi nibaza ko ibyo byose bivuye hanze byoba bije kunganira ibyabereye mu gihugu hanyuma ibizovamo nibaza ko abarundi bakurikiranira hafi barazi ingene bazovyakira ari biza ku neza yabo bazovyemera ari biza akatari ku neza yabo nibaza ko atazovyakira kandi inzira nziza itunganijwe n'amategeko nuko byose bizoca mu matora cyane bishobotse icyo notaba na leta abenegihugu bakabyemeza ibyo byavuye muri ibyo biyango mugabo nibaza ko kuri gushika ubu twogira icyizere yuko ibiri ko bibera hariya biza kunganira ibyo abarundi bapfunditse i Burundi imiliyoni n'imiliyoni
murakoze tugaruke ku matelefone Chanel aduteye akamo Chanel uratwumva
ndabumva
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
udusabe mu Burundi
ufise akabazo canke icyumviro uterera
yewe intererano ufite nashaka kubanza guhanura natukanye uyu muntu mwavuze ngo numenyesha makuru burya urumumenyesha makuru wigenga ugashoza uvuga imvugo mwene iyi kugira aho hengamiye haboneka nk'uko nibaza ko byo bari byiza nk'umenyesha makuru wigenga kuko nk'ubu ariko aravuga ngo inzu ya minani ngo yarononekaye Burundi irebe birabeshe cyane kumva ko hari ikintu cy'umuntu yahunze cyononekaye ariko gucaca gucuranza uyu munsi sinibaza ko none yo tubwiye ahantu nka babiri wewe kumva umenyeje amakuru azi baba barayisambuye iyo nzu mu gihe tutaramenya amatohoza y'igipolisi tukaba turarindira kugira ngo igipolisi cyo nyine nacyo kizazana amayikirezi zima kuko ibyo bintu ukuntu byaragenze ahantu kigira kabiri nagomba kuvuga kuri aba bari yarusha burya mu biganiro iminsi yose muri abantu babiri munsi cyo mupfa umwe wese agira icyo aheba uwundi agira icyo aheba leta ko nayo ikababwira ati tuzobagarantiza ku mutekano tubacungere nimwataha tuzobasubiza mu buzima babuhoramwo ibyo byari ibintu no yemeye yoyo kugira none bobo babemeye guheba iki kugira ngo umuntu uboneke kuko by'abarundi kibaradishinga hanini ibiganza bya politiki boza baronka abo bantu bari hanze barajwe ishinga n'inzara n'ubukene buri mu gihugu ibyo bintu birajwe ishinga abantu ama kwico kintu nacho bavuze yuko ngo boza gukurarirwa n'inzego za honi ndetse kwiriki bibaza yuko boca badagutandukanye barundi aba barewe bari buzumburane ntibararije n'inzego z'umutekano z'Burundi ingorane bagira ntibigira umurundo wari wese nibaze bicare ngaha batekereze bemere bumvirize bategura amatora y'umbi 2020 abanyagihugu bahitemo iyo kuvuga yuko twoza gusubira inyuma myaka y'ibihumbi 2000 nakangaha y'intwaro zafata kibanza ni kumva twa twa dusubira inyuma cyane
murakoze murakoze duvise kandi Dieudonné uratwumva
ariko ndabumva
uwo tubwira irindi zina naho amagaye utumbereye
kandi utumbora n'iyo nkuru
mufise ikibazo canke icyumviro
ni intererano naterera ku mugi yose
mugashikirize
cyambere nashaka kuvuga kuri ujya mugwi senare duri hanze utitabye ibiganiro niwo mugwi wa mbere wasaba ko leta yoza mu biganiro ivuga ko leta idashaka ibiganiro ariko uyu munsi baranse kwitaba byaratubabaje cyane twashaka tubasaba aho bari bahanje abandi iyo bari mu biganiro by'amahoro gikuru si senarede gikuru ni ingorane y'u Burundi ko yotora umuti icyo nagira mbwira bari mu biganiro nabo nibareke amayeri y'abanyepolitiki niyatumye igihugu kigeza mu ngorane turimo nibabwizanye ukuri bumve ko hari ikibazo hano barondera umuti urama ku gihugu abakatiriwe nabo bagiriza guhemura ubutegetsi ntawe ubashigikiye Burundi abarundi twararushe cyane n'abantu batemba bazubutegetsi kuva kera abo bantu ni bahanuwe ndi bakuye kujya mu biganiro ubutegetsi n'igihe habwa ku nguvu turebe ko amahoro mu Burundi yosasagara intango ya demokarasi yaratanguwe tarico tutoshika ku murakoze
murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC turiko tuvuga ku biganiro biriko bibera iyarusha mu kiganiro muri sanga cuno munsi ngaruka kuri Innocent Bano wigeze kuvuga ukugene hashobora kuba hari nk'inyungu zo hanze zishobora kuba zigira ingaruka ku biganiro biba biriko bihuza abarundi wo bisigura neza
nuko nabinonote ko nuko urabye mu bihugu byose hagiye aba ingorane kutumvikana ku bya politike byaba icyo no kwita conflit armé cyangwa de conflit politique cyangwa andi makrize kenshi na kenshi wasanga hariho ibihugu bica bije imbere bigatangwa kuvuga ngo mujye mu biganiro mushikiranira ibyo bita negotiation akari bwo rwego turi kuno munsi mu Burundi kuko mu Burundi turi muri dialogue ari byo bita ibiganiro ibyo bye kenshi na kenshi bisabwa no hanze ababisaba nabo hanze iyo rero ubonye abo hanze bari ko babisaba nuko baba bifitemo inyungu uzorabe byabere muri Congo byabere muri Tsuda byabere kana muri n'ahandi hatari muri Afrika muri Liba cyangwa urabe biri ko bibera muri Siriya usanga hari abantu baba bashaka ko ibiganiro biba kuko hariho inyungu baba bifitemo ntibitangaje rero igituma no vuga uko murabona ndinze kuvuga nabo baba bari muri iryo shyirahamwe rya Itongaha bita ngo ni Tinarede urabona nka bose nk'amanama yabo bayagira mu Bubiligi amanama yabo bayagirira kenshi na kenshi usanga baguma batumirwa n'abazungu bo ngaha ibyo bakora byose ugasanga n'abazungu nibaza rero ko rimwe na rimwe iyo bariko baradadaza haba hariho ubutumwa baba baronse kuri abo mu Gifaransa babita agent hakaba ariho n'abandi bita principal niko babikora babivuga udongo mwajya n'umuntu akorera uwo mu principal tadire ni nk'umukozi akorera sebuja aterezwa kwa maya muhaye raporo iyo sebuja ashaka icyo atagicisha kuri uwo rero kugira ashobore gushika ku nyungu ziwe nibaza ko no mu Burundi boraba neza kuko iyo hari abarundi basaba kwicarana mu gihugu bayage hakaba n'abandi barundi udahumba ngo twebwe ngo ntidushobora kujya muri ibyo biganiro hanyuma ugasanga hari abavuye no mu Burundi bari mu uwo mugwi bagiye Arusha aribo barongora imigambwe muri ibyo biganiro ugasanga barimo uwo mugwi wa Tinarede mugabo ugasanga bavuga ati oya Tinarede ntiyatumiwe kandi abagize muri Tinarede abantu bakomakomeye bose bari Arusha urumva ko bariko bahuma amaso amakungu bariko bahuma amaso abarundi kubera hari izindi nyungu hariyo icyo bita ma agenda kace baba bafite nicyo gituma rero twogenda buhoro buhoro ari nacyo gituma na leta yagenda boroboro ikaraba inyungu y'abarundi niho n'uburundi ngo bwatu burikukiye kuko gushuno munsi nitwa banarujya mu byo byarusha egadoza nabandi ejo mu gitondo abukera bibuye byarusha baganiriye bakavuga ati natuje ntabyo dushiki reka natwe tuje ku Rwanda tujyamirize none badashaka turi arusha kandi ibyo bintu rero biteza guhagarara abarundi bayaje kugira izo ngwano zosubire umwe wese yumva atashimwe adashimwe atishimye ibyavuye mu byo abarundi baba bavuze agace atakujya ku Rwanda nibaza ko ibyo biteza guhagarara ariyo nyinshi bateza gutorera arusha kugira ngo izosubire.
Murakoze. Atanas Karayenga, icyo kibazo cya Senared mukibona gute kuba batari arusha
kiratwengeje kuko uwo muntu avuga ngo sinarede irimo abantu b'abagaragu batumwa n'abazungu ejo bundi numvise sikerana cyane umushikirangaje w'ubutungane Burundi yirata avuga yuko ngo leta y'u Burundi erega hagati kare kari mu ruzi ngo leta y'u Burundi yashigikiwe ngo turashigikiwe n'abarusiya abo bose abazungu turashigikiwe n'abashinwa abo bose abazungu ngo turashigikiwe n'aba muri Turuki rero umuntu wese agira ngo ushigikiye Senared niwe mubi ariko ushigikiye leta n'umweranda ibyo ibintu bitweza no kubivamo nta buhinga burimo kuvuga no gusamaza abarundi ikindi nacyo ni uko mbega umurundi aba mu Bubiligi yagiye kuhaba yahunze kuko abishatse cyangwa yarahunze ahunze icamukanze reka tubaze twubahe abantu bahunze burya ingomera yavuzwa ikagukanda ugahunga umuntu agahunga akemera agahunga agasurwa iwe birakwiye ko tubaza kubaha ntitubaze tuvuge ngo ni umugaragu atumwa n'ababirigi atumwa n'abazungu atumwa n'ibiki n'ibiki atumwa n'ijambo agendana n'ikisebe agendana n'umwitwarariko agendana n'ubukene agendana n'indwara agendana reka rero twubaha abantu dusubize kuvuga ibyo kuvuga ngo n'abagaragu batandika ijambo ikindi nacyo mbega urabye Burundi aho tugeze abantu b'abashimusi biriko baratwara amahera ati Burundi aja muri Abu Dhabi aja mu Bushinwa agura indege asubirije agura inzahabu yo muri Congo miliyoni n'imiliyoni amajana na 50 nizo batoye muri Panama Papers zavuye i Burundi inzahabu z'i Congo zaciye i Burundi zagurishijwe imiliyoni 160 ibyo none ucubwira abarundi uti naremeye ndatorwa Imana yarantoye yarashize imbere emera ndabatwaye ubu ejo hirya hejo gushika heza agaruse mugabo muce munyemerera ngume niba ngume ndungisha amahera hanze abana b'abarundi bagora amashure ibisa bigura imiti amabarabara asibe ubukene bwose n'inzara bitera Burundi kiretse kuko jewe natowe n'Imana mu mpaka ryo gusa ukunze zibazi
reka tubandanye
ubushinwa muri Malezi naho tugeze bitavuzwe uko biri baca kubwira ngo urahengane rego ntiduhengane.
Reka tubandanye ikiganiro tugaruke ku batumviza ariko badutera kama kuri telefone. Gilbert uratwumva?
Ndabumva.
Ubu tubwire indi zina naho hamagaye uri?
Ni Kamenyero, nkaho hamagaye ndi Quebec, Canada.
Mushaka gushikiriza icyumviro canke murafise ikibazo?
Je n'icyumviro najya nshikirize. Ndahera ku ibyo bintu by'inzu ya Minani. Z'amatohoza amaze kuzi kavuga yuko inzu yari isanzwe ifite abantu bayirarira mugabo futi yuko badahembwa barayitaye baragenda hama hagize ibintu bishikira ikasambugwa ikakibiki uwo muntu ariko avuga ngo numenyesha makuru ngo yigenga akaca azamba numenga ariko abishira abipanga na politike je mbona yuko umenga akuna kanenge noshobora kumutora ko kuko ibintu bitumvikana kuko turabizi neza mu gihugu amakuru arayakurikirana aba buri abanyagihugu ariwe wese arashobora akashikirwa n'ibintu by'ubusuma mugani bisigura yuko ashaza kuvuga ngo ni leta ngo ni yari yategereza ngo kinoza birasanga abagizi ba nabi barabaho ntibabe babanza bakarindira iby'amatohoza azoshikako kugira ngo bashobore kumenya ukuri ko nyako.
Murakoze.
Hama tugarutse kuri ibyo biganiro navyo
munyarutse.
Ego tubasuka ibiganiro navyo vyawe ego ni byiza yuko abarundi tuganira tukaronka tugatorera umuti w'ingorane ziko ziraba inzara n'ingorane cane cane kuko abanyagihugu nibo usanga bariko barahura n'ingorane nyinshi abo banyepolitike nabo aho bibereye muri ngaha mu Burayi n'ahandi umenga afisi mubona yuko afite ibindi bintu baba ariko barakina mu umunyagihugu nyashobora ari karapfa ama kwiyumvira yuko ibyo biganiro bizoza bivamwo nuzeya guverinoma de transition iya nubwo munyamara ko nyine arende para niwe akanye kuko ngo reka ngo muziza ngo yaratembagaje ubutegetsi nta butegetsi yatembagaje kuko abanyagihugu ntabwo twamwitoreye turamwishiriraho ahamye no kuguma bashaka nabwo mbega ngo nkuru zanga zo kwitoza ivyo bibarimwo kuko si afere ibara abasinzi ibara abanyiki umugambwe n'uzode si tukavugani bo uburezi twebwe umuntu uze mu kandida wacu
muheraheze murakoze
kwiyumvira yuko ibyo biganiro vyarusha bizovamwo guverinoma de transition bivanemwo mu mutwe kuko iyo guverinoma de transition niyajaho ahubwo niyizobije
guhimbaka twumvise icyumviro mwashikirije murakoze
namwe murakoze
umwanya uri kuratera ubugenda emarana ashaka ngaruke kuri no sambano tugaruse kuri ibyo biganiro kugene biriko biraba no kugene umuntu ashaka kwibaza iyo bizotahira nkuko muhuza avuga ko mu mpera zindwi hashobora kuboneka amasezerano hari icyanyuma mwoshikiriza icyumviro cyanyuma mwoshikiriza kuri ibyo biganiro
jewe icyumviro cyanyuma mwoshikiriza gusa uko baganira kose nuko ibizovamo bitegurizwa kubahiriza abarundi n'uburundi hanyuma bigahumuriza bose niyo ntumbero mbona yuko ibyo biganiro byofata hanyuma jewe nibaza ko ntabwo banshigikiye cyane abantu biyumvira yuko twosubira inyuma batangwa kuzana n'amaguverinoma d'union nationale ngo bakazana ngo abasirikare bo hanze ibyo nibyo namye mvuga ko twosanga tubisubiyemo kenshi hanyuma ikindi nashaka kuvuga nishaka gukebura abantu nuko iyo bari kubavuga ngo kinarede bari kubavuga ngo ntibabatumiye mbega abo bantu ko ari abantu bari hanze tuvuga ko ari abanyepolitike bahunze igihugu badashyigikiye leta none nta bandi barundi benshi bari hanze bari mu yindi migwi bashyigikiye leta bariho abo bobo bavuze ati ntibabatumire byogenda gute kubera ko nabo kandi barimo abagabo b'ijunda bashyigikiye leta b'abanyepolitike bari hanze nibaza ko ibyo bintu bategerezwa kwama bari ko batandukanye
murakoze reka duha
bakagira urunani rwabo bakagira hamwe ni byiza
reka duha kanyo
bari hanze bashyigikiye leta bafite indi migwi ya politiki bakiniramo
murakoze
tutwokwama turiko turabihagarara ko cyane
reka duha akaryo Atanas karayenga mu kanya gato nawe nikiye cyanyuma washikiriza
kiza nuko kuganira ni byiza cyane muga kubwira ukuri mu biganiro biraruta kubesha abantu ngo wemeye amasezerano ya Arusha kandi uzi yuko nkuzi zagomba gusaba kwitoza icyo ni kinyuma cyabaye gusa hari ikintu cyane mana bavuga nuko abantu b'abarundi baguma babandanya kwemera yuko umuntu yicwa yangazwa yasambanywa nguvu ntihabure ubutungane bubikurikirana ibyo bintu birateye agahinda nibyo twoshira imbere ivyo hanyuma nyuma nuko abantu baguma biba igihugu batosaba gusura kubandanya bagitwara ibyo byo kwiba birazwi ibintu byanditswe cyanyuma nubwo nuko
heraheze
hari abapatiri benshi babisabye mu misa neza ngo narumvise ubabivuze muri
katolika. Murakoze bare batumire bacu Athanase Karayenga umenyesha makuru yigenga kongera akaba umuhinga mpanuro jambo yigenga ku bijanye n'itangaza makuru mpuzamakungu na Inosambano yanonoso ivyereke politike ku rwego rwa doktora turako tuganira ku biganiro vya Arusha ukugene babibona tushimiye kandi n'abashoboye kuduhamagara n'abakurikiranye iki kiganiro mugire ibihe byiza.